mukomeje kumva radijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe nange Eugenie Mukankusi ndabasuhuje mwese aho muri hose. Ni umwanya makuru havugwa hirya no hino ku isi mugezweho na Aloyse Bigirimana.
Mwaramutse Jenny turayahera mu karere k'ibiyaga binini abantu bashika kuri 20 barishwe mu bwicanyi bushasha bwabaye mu ntara ya Ituri mu buseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Ishyirahamwe rikurikirana ku munsi umutekano mu ntara ya Kivu KST mu mfunyafunyo y'Icyongereza ryavuze ko ejo ku munsi wa mbere kw'ico gitero cyawe mu ijoro ryo kuw'Imana rishira wa mbere mu mihana y'i Bwanasura muri teritwari ya Irumu cyongeye koko muhari w'iterabwoba ADF ari ukekwa gukora ubwo bwicanyi. David Beiza arongoye ishyirahamwe ritabara imbabare Croix Rouge muri teritwari ya Irumu yavuze ko abakorera bushake babo baharuye ibiziga 36 by'abo bantu bafuye aho ubwo bwicanyi bwabereye. Ejo ku munsi wa mbere naho abaroberi ba M23 barateye ikirindiro cy'abasirikare ibugusa muri teritwari ya Rucuru mu ntara ya Kivu y'uburaruko bica abasirikare babiri bakomeretsa abandi 5. Umuvugizi wa buramatari w'iyo ntara Generale Sylvain Ekenge yavuze ko u Rwanda rwahaye ibigwanisha abo baroberi kuko ngo ibisasu bitegwa ku kirere kirekire atahandi umuhari M23 yabikuye. Imigwano hagati ya M23 n'igisirikare cya FRDC yarongeye kwaduka mu kwezi kwa 5. Leta ya Congo ntihengeshanya kwagiriza u Rwanda ko rufasha M23 ariko u Rwanda ngo rwamagwa bihakanye. Amakuru kuri ico gihugu nyene umwami w'Ububirigi Philippe Leopold Louis Marie ejo kwa kabiri aratangura urugendo muri Republika ya Demokarasi ya Congo. Uru rugendo rw'iminsi 6 ku butumire bwa Perezida Felix Tshisekedi rufise insiguro ikomeye kandi rubaye inyuma y'imyaka 2 umwami Philippe agaragarije Perezida wa Congo ko yicuza ku bikomere byatewe n'ubukoloni bw'Ububirigi muri ico gihugu. Ni urugendo rwa mbere akoze muri RDC kuva yimitswe mu 2013 kandi rubonwa nk'akaryo keza ko gusubiza hamwe inyuma y'ubwicanyi hamwe n'ayandi mabi yakozwe n'intwaro y'ubukoloni y'Ububirigi. Aherekejwe n'umutambukanyi wiwe umwamikazi Mathilde hamwe n'abashikiranganji bo muri leta y'Ububirigi barimwo umushikiranganji wa mbere Alexander Decro ku munsi wa 3 ejo azoshikiriza ijambo mu nama nshingamateka ari kumwe na Perezida Tshisekedi hanyuma ku munsi wa 5 arishikirize muri kaminuza y'i Lubumbashi mu manuko bwa RDC.
Washington ijwi rya Amerika.
Mwavugwa hanze ya Afrika ni ku mugabane wa Amerika abimukira baharurwa mu 1000 bavuye mu manuko bwa Mexique ejo kuwa mbere berekeza muri leta zimwe za Amerika. Ni mu gihe Amerika yakira inama y'ibihugu byo ku mugabane wa Amerika muri iyi ndwi kandi ikibazo cy'abimukira kiri ku rutonde rw'ivyigwa. Luis Garcia Villagrane umuhuzabikorwa w'ikigo Human Dignity Center giherekeza uwo mugwi w'abimukira yavuze ko abafashe urwo rugendo barenga 15,000. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Joe Biden yakiriye inama ibera i Los Angeles muri California akaba yizeye ko izoshika ku mwumvikano kuri iki kibazo cy'abimukira. Ariko Perezida wa Mexique Andres Manuel Lopez Obrador w'icyo gihugu ciwe ari umuhorizo mpunzi zicamwo zerekeza muri Amerika yatangaje ko atitabira iyi nama. Perezida Lopez Obrador yaraneguye Amerika kuko yanse kuyitumiramwo igihugu cya Cuba, Nicaragua hamwe na Venezuela. Amerika ibona ko ibi bihugu bitatu bitarimwo demokarasi kandi ko bitwaza umukazo. Kuva Perezida Biden asubiriye Donald Trump ku butegetsi mu kwezi kwa mbere 2021 ibitegire vya imukira bagerageza kwinjira muri Amerika mu buryo buteye kubiri n'amategeko byarongerekanye.
Washington, ijwi rya Amerika.
Amakuru kandi hanze y'umugabane wa Afrika ni ayerekeye Uburusiya. Uburusiya jo ku munsi wa mbere bwarongereje rutonde rw'abanyamerika bibujijwe ko binjira ku butaka bwabwo. Aba barimwe umushikiranganji wa Amerika jejwe ikigega Janet Yellen. Uburusiya bubikoze mu kwihora ingingo nk'izo bwafatiwe inyuma ya yo gutera igihugu cya Ukraine. Gushika mu mpera z'ukwezi kwa gatanu, Uburusiya bwari bumaze gushika ku rutonde rw'abantu 963 kizira kikaziririzwa ko binjira mu Burusiya. Barimwo Perezida Joe Biden wa Amerika, barimwo kandi washinze urubuga hwaniro Facebook Mark Zuckerberg, hamwe n'umukinyi w'icamamare w'amasinema Morgan Freeman. Urutonde rushasha rwasowe rugizwe n'amazina y'abantu 61 bagizwe ahanini n'abategetsi muri leta ya Amerika, ariko kandi n'abagwiza tunga baba bamakompanyi akomeye muri Amerika agizwe ahanini n'ayakorera mu gisata cy'umutekano hamwe n'ayakorera mu gisata cy'amasoko ntanga nguvu. Kuva igihugu cy'Uburusiya gitera Ukraine, abantu baharurwa mu majana bo mu bihugu bitandukanye byo mu burengero bw'isi barazibiwe kwinjira mu gihugu cy'Uburusiya.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kutugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Nshuti banywanya, ijwi rya Amerika mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Mu Burundi, abanyeshuri mu mashuri shingiro bafungurirwa na PAMU ntibishimiye uko icyo gikorwa kigenda.
Bazanye ifungurwa zitakwiye nk'uko bari basanzwe bazizana, kuko bazanye amavuta, bazanye ibiharage, bazana n'umunyu.
Uwo ni umwe muri abo banyeshuri. Abakora ubucuruzi buciriritse bwambukiranya imipaka hagati y'akarere ka Rusizi mu Rwanda n'umujyi wa Bukavu muri Congo baravuga ko umwuka mubi uri hagati y'ibihugu byombi ugira ingaruka ku bucuruzi bwabo. Inama mpuzamahanga yiga ku iterambere ry'ikoranabuhanga n'itumanaho iteraniye i Kigali mu Rwanda kuva ejo ku wa mbere. Izi nkuru hamwe n'izindi ijwi rya Amerika yabateguriye ni mu kanya ku buryo burambuye, nimujye kure. Radio Ijwi rya Amerika, tugiye gukomereza ibiganiro byacu mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Amakuru tuhere mu Burundi. Bankole Adewoye, komiseri ushinzwe ibibazo bya politiki, kubungabunga amahoro n'umutekano mu muryango w'ubumwe bwa Afurika, asezeranya ko amafaranga ahabwa imiryango y'abasirikare b'Abarundi baguye ku rugamba muri Somalia n'abahakomerekeye agiye kwihutirwa gutangwa. Adewoye yarayasoje uruzinduko yagiriraga mu Burundi. Eroje Birikaneza ni utugezaho iyi nkuru.
Kuri uyu wa mbere, Bankole Adewoye yaroye muri komine Gihanga hari itongo ry'abapfuye ku mpanda mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi, akaba yaroye gushingo z'amashurwe ku ntatemwa z'abasirikare b'Abarundi baguye muri Somalia mu myaka 15 iheze. Burundi butanguye kurungika ingabo mu nteko z'umwe bwa Afrika zigwanya umuhari w'iterabwoba w'intagondwa za Al-Shabab. Yavuze ko akaryo gakomeye ko kwibuka abasirikare b'Abarundi yize incungu baguye ku rugamba rw'ugarukana amahoro n'umutekano muri Somalia, yibutsa ko ari igikorwa cyerekeye Afurika yose muri rusange atari igihugu kimwe. Yamenyesheje ko ari n'akanya ko gushimira abategetsi b'Abarundi bariko barafasha kugira haboneke umuryango wa Afurika utekanye ufite umutekano na demokarasi.
It's a reminder that our continent needs peace, and peace that must come based on African solutions.
Bitwibutsa ko umugabane wacu ukeneye amahoro kandi akaba amahoro afatiye ku nyishu nyafurika z'ibibazo nyafurika. Dufasha aka karyo rero twibuka abo bose baguye ku rugamba rw'amahoro ku mugabane. Tunafasha aka kanya twibuka abasirikare b'Abarundi baguye ku rugamba rwo guhabuza amahoro muri Somalia mu minsi iheze.
Burundian personnel fight in Somalia.
Nuko yabwiye amenyeshamakuru ahejeje gushira ingoro z'amashurwe ku ntatemwa, yatangaje ko imiryango y'abasirikare baguye ku rugamba muri Somalia hamwe n'abakomeretse ubwabo bagiye kuronswa amafaranga bagenerwa n'umwe bwa Afurika vuba.
It's one of the reasons why we are here, to commit to you that the processes, administrative processes for the compensation of those who passed on and those who are injured.
Nimwe mu mpamvu yatumye tuza hano kugira tubabwire ko ibijanye n'intambwe zikenerwa zose kugira hatangwe impozamarira bapfuye n'uguhoza bamugaye ziko zihutishwa. Twaganiye n'abashikiranganje bo kwibwa n'abansi n'imigenderanire kugira bakorane no mu rugwi ubishinzwe kugira igikorwa cy'ukuri hakinyaruke. Ntacyo tutazokora kugira zihute cyane. Niko yongeye ko umushikiranganji ajeje kwivuna abansi mu Burundi ari kamenyesha kwa ayo mafaranga n'ubundi atarasanzwe atewa cyane kuboneka. Alain Tribert Mutabazi uko niko abisigura.
Abahitanywe n'ugwabo ari ingwara zisanzwe yagwaye agapfa ntagafashanyo baca bamuha igisirikare cyaza kikamufasha nk'uko igihugu kimufasha. Benshi rero hari ababyitanye kumva ngo hari imyidogo mwabo by'ukuri mu bisanzwe mu bijyanye n'akajya gafashanyo baronkayo bitabiye Imana muri ujya butumwa. Keshi yo byangwa byabonetse nigatiba cyane gose oye kiringo kiragoye kuvuga.
Domitien Ndayizeye aho zatwara Burundi yatowe kujya mu rwego rw'inararibonye za Afrika mu ntango z'uyu mwaka asanga urugendo ari gicapo gikomeye ku Barundi n'u Burundi.
Ngaha mu Burundi dufatanye mu nda dushobora gukora ibyo dushoboye dushobora kwikora ku buryo dufise kugira ngo dushobore guharanira amahoro n'umutekano guharanira demokarasi muri Afrika yacu dushobore guharanira n'iterambere muri Afrika yacu.
Bwana Deoye yanagarutse ku kibazo cy'umutekano muke kirangwa mu seruko bwa Kongo aho kuva mu ndwi zibiri ziheze intambara zasubiye gututama hagati y'umuhari w'inyeshamba M23 n'igisirikare cya Kongo. Inama nkuru y'umutekano mu gihugu igafata umwanzuro ukuruwa mu rwimo mu biganiro bihuza leta y'ico gihugu n'imirwi y'inyeshamba byatangujwe mu minsi iheze Nairobi muri Kenya n'abakuru b'ibihugu bya EAC. Kongo iheruka kujamwo nk'umunywanyi haraheze igihe gito.
We believe that consultation, engagement, mediation will be the best way to go to finding a lasting peace, durable peace.
Twizera kubiganiro kwitanga no guhuza ariyo nzira yonyine y'ugutorera amahoro arama kandi atagatosagira ibibazo byo mu buseruko bwa Kongo. Kandi turiteguye gufata mu mugongo twigorora twose tw'ibihugu by'akarere cyane cyane ka Afurika y'ubuseruko kugira hatore umuti urama ibibazo by'amahoro n'umutekano mu buseruko bwa Kongo.
Challenge of peace and security in Eastern DRC.
Bankore ya Deoye n'abategetsi b'Abarundi ntacho bavuze ku makuru nzego z'ubutatsi za Somalia n'intagondwa za Al-Shabab batanze ko ari abasirikare b'Abarundi bagizwe imbohe na Al-Shabab mu gitero cyabaye kuri kimwe mu birindiro bikomeye by'abasirikare b'Abarundi mu ntango z'ukwa gatanu guheze. Igisirikare cy'u Burundi cyemeje ko abasirikare 10 bapfuye batanu banyuruzwa mu gihe 2025 bakomeretse. Al-Shabab yo yiganze ko yishe abasirikare b'Abarundi barenga 160. Urugendo rwa Deoye yarugize mu gihe umukuru w'ibiro bya gisirikare Lieutenant General Prime Niyongabo n'abari kagendera ingabo z'u Burundi muri Somalia. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Abakora ubucuruzi buciriritse bwambukiranya imipaka hagati y'akarere ka Rusizi mu Rwanda n'umujyi wa Bukavu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baravuga ko umwuka mubi uri hagati y'ibihugu byombi urimo kugira ingaruka ku bucuruzi bwabo. Umunyamakuru wacu Temistokere Mutijima yaganiriye nabo aduteguriye inkuru.
Kabwo turi kujya muri Kongo umumotari ntumutege kuko namenye kuri umunyarwanda n'inkoni kuburyo nandikwe tuziranye ntabwo natungura ijisho ryanjye ngo baribone kuva ndu munyarwanda.
Numwe muri abo bacuruzi bato bambukiranye imipaka hagati ya Rusizi na Bukavu aragaruka ku ngorane avuga ko barimo guhura nazo muri iyi minsi. Abagaragaza icyo kibazo hanini ni abatembereza ibicuruzwa byiganjemo imboga n'imbuto mu mujyi wa Bukavu bashakisha abaguzi. Bavuga kuko kwishishanya hagati yabo n'abaturanyi b'i Bukavu kwatangiye iminsi mike nyuma y'aho intambara y'inyeshyamba za M23 yubuye mu ntara ya Kivu ya ruguru.
Niyo twambutse Kongo batubwira ko ngo hari abasirikare bafatiye Kongo ti namwe rero ntabwo dushaka kujya muza mufata uburenganzira mu gihugu cyacu ti ntabwo tugomba kugira demokarasi wacu ntabwo muzajya muza kutuvogera uko mwishakiye.
Batubwiye yuko umwana w'inzoka iyo wabyawe n'inzoka nawe uburi inzoka.
Hariya muri Kongo hari ihohoterwa rikabije amagambo asesemereza ngo rero ibaye nk'uvuga barakubwira ngo umwana w'umurozi nawe aba ari umurozi. Tukavuga nti twebwe tubarwaje gushaka imibereho ibyo ngibyo ntabyo tuzi ntituzi niyo biva niyo bijya.
Nyamara iki kibazo ngo kiragenda gifata intera nyuma y'uruhererekane rw'imyigaragambyo yamaganurwa Rwanda irimo niheruka kubera mu mujyi wa Bukavu kuwa gatatu w'icyumweru gishize. Aba bacuruzi bavuga ko ubu bamwe muri bo bambuye impushya bari bafite zo gukorera ku butaka bwa Kongo zizwi nka visa ku mpamvu batasobanuriwe.
Twaragiye turambuka umupaka barangije bafata amarese pase bafata n'amavisa barayafata barayagarukana bagarurana amarese pase mu Rwanda visa barazijyana. Bavuga ko amavisa uburenganzira ari ubwabo muri Kongo ko guhera isaha yateshwa agaciro. Abenshi bacuruza ubucuruzi buciriritse kugeza n'uyu munsi visa bafite ko zateshejwe agaciro
none wawe ufite visa yawe waguze amafaranga yawe bakayishanyura ukajya mu gihugu se kandi udafite ibyangombwa nibishoboka
kuba kibasha kwambuka nabo bakavuga ko hari ubwo bamburwa ibicuruzwa byabo cyangwa bagasabwa amafaranga badasobanurirwa icyo yishyura
aho bakunyaza ibintu wikoreye kuriya ucuruzi kongo ugenda uzenguruka wajya kubona ati gesa mbongo sani binibi bakaba bakunyaza ibyo warufite ntahubarije uratawukaza mu Rwanda
hari ikibazo turi guhura nacyo cyane ku ruhande rwo hakurya hari 5000 turi kwakwa mu gihe twarengeje saa 11 za nimugoroba bije vuba ntago tuzi impamvu byakwa n'abasirikare bo muri Kongo
abo bagasa ku inzego z'ubutegetsi ku mpande zombi zaganira ibibazo nk'ibi bikabonerwa umuti
icyo twifuza ku mpande zombi leta y'u Rwanda na leta ya Kongo abayobozi bacu badufasha bakajya bagirana ibiganiro mu buryo bwo kubaka amahoro nta mutekano nta mahoro nta nubwo twabasha gucuruza bicare baganire bakemurana ibibazo bafitanye
gurero niba abanyarwanda bumuka bakagira ibibazo abanyarwanda abakongomani bakomoka iwacu ntibagira ikibazo ni ibintu mwakumvikanaho mukadukorera ubuvugizi tukabana neza nk'uko twari tubanye neza
ku ruhande rw'inzego z'ubutegetsi z'u Rwanda bwana Habitegeko François utegeka intara y'uburengerazuba mu kiganiro aheruka kugirana n'abanyamakuru kuri iki cyumweru yasabye ko inzego z'ubutegetsi mu ntara za Kivu y'Epfo n'iya ruguru zacungira umutekano abanyarwanda bakorera muri iki gihugu gituranye
abaturage bacu barabizi uje bamwakira nayombi ariko hari abaturage bacu bajyayo hakurya bagahohoterwa n'abantu twavuze ibyo rero nabyo twaje kubyamagana kugira ngo dusabe ubuyobozi bwa Sud Kivu ubuyobozi bwa Nord Kivu bacungira umutekano abanyarwanda bambuka iwabo nkuko ducungira umutekano abakongomani bambuka iwacu
umwuka mu ukomeje gututumba hagati y'ibihugu by'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo unateza urwikekwe hagati y'abatuye ibihugu byombi ugaragara nk'ushobora guhungabanya imigenderanire hagati y'abaturiye imipaka mu gihe nta cyaba gikozwe mu maguru mashya nkibutsa ko intandaro y'ibi ari intambara ihanganishije ingabo za leta ya Congo FRDC n'inyeshyamba za M23 iheruka kubura muri Kivu ya ruguru ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo bushinja u Rwanda mu buryo bweruye gushyigikira izo nyeshyamba ibyo perezida Felix Tshisekedi yongeye gusubiramo kuri iki cyumweru mu ruzinduko agirira muri Congo Brazzaville nyamara ubutegetsi bw'u Rwanda buhakana uruhare urwari rwo rwose muri iyo ntambara ahubwo nabwo bugashinja umuturanyi warwo gukorana n'umutwe wa FDLR uburwanya Temistocle Mutijima ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda
igira hirya ariko mata n'iki mwinyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe nduwe ibihugu
yego rata urumunya rusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo
ariko abirasi muhumurwa mana
shofe wenda unashaka kuri uwacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye
niye kwetu ni bugo
ndiyo bugo
ngo wiki nukumva ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yapa Komba taxi yaje.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Komba taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolence ya Rwanda.
I Kigali mu Rwanda hateraniye inama mpuzamahanga yiga ku iterambere ry'ikoranabuhanga n'itumanaho. Iyo nama ihuje abafatanyabikorwa batandukanye igamije kwihutisha iterambere rishingiye ku ikoranabuhanga. Eric Bagirubusa afite inkuru irambuye.
Abateraniye muri iyi nama mpuzamahanga yiga ku iterambere ry'ikoranabuhanga n'itumanaho barahuriza ku kwihutisha iterambere rishingiye ku ikoranabuhanga. Baravuga ko urubyiruko n'abagore bari mu batagombye gusigara inyuma mu bikorwa by'ikoranabuhanga. Ellen Taylor ahagarariye urubyiruko muri iyi nama asaba ko abafata byemezo bakwihutisha ibikorwa by'ikoranabuhanga rigamije iterambere kuri bose.
I was born in an era of unprecedented technology innovation and disruption.
Navutse mu gihe cy'ikoranabuhanga mpuzi ibyiza byaryo n'ibibi. Kuva narabishoboye ndashaka kubaho mu isi y'ikoranabuhanga uko mbyifuza ntekanye kandi ntawe mpeje. Mwebwe bafata byemezo hirya no hino ku isi batubanjirije mu ikoranabuhanga bufite ububasha n'inshingano mu kwihutisha iterambere rishingiye ku ikoranabuhanga kandi mugakora ku buryo buhuza n'intego z'iterambere zo muri 2030.
Bwana Haulin Zawu, umunyamabanga mukuru w'ihuriro mpuzamahanga ryita ku guteza imbere ikoranabuhanga ITU, ari naryo ryateguye iyi nama, yavuze ko imwe mu mpamvu iyi nama yabereye mu Rwanda ari igihugu cyihuta mu bikorwa bigendanye n'ikoranabuhanga. Bwana Zawu aravuga ko mu myaka itanu ishize bigaragara ko hari intambwe ikomeye bateye mu bikorwa by'ikoranabuhanga ku batuye isi, kuko ababarirwa muri miliyari eshanu babasha gukoresha ikoranabuhanga. Nubwo biruko, nanone haracyari byinshi byo gukora ku batari bake bagihanganye n'amikoro yo kugera ku bikorwa by'ikoranabuhanga.
We have seen the strongest growth in ICT.
Twabonye izamuka ryihuta mu ikoranabuhanga mu bihugu biteye imbere kandi bitera ishema cyane. Ariko kimwe cya gatatu cy'abatuye isi ntibagera kuri murandasi. Ubwo nabagera kuri miliyari eshatu z'abantu, cyane mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere, mu duce dukennye, mu duce tw'ibyaro, mu duce dukeneye gushyiramo ishoramari. Kimwe mu by'ibanze ngomba gushyira imbere.
Atangiza iyi nama mpuzamahanga yiga ku iterambere ry'ikoranabuhanga n'itumanaho, umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yashimye abayiteguye. Perezida Kagame yavuze ko igihe icyorezo cya COVID-19 cyadukaga mu Rwanda no hirya no hino ku isi, ikoranabuhanga ryagaragaje imbaraga zidasanzwe. Gusa Perezida Kagame avuga ko bidahagije, na cyane ko hari ibyiciro by'abadafite murandasi nk'uko imibare ibigaragaza. Mu ijambo rye, Perezida Kagame aremeranya n'abandi bidasubirwaho ko mu byo bakora byose abakiri bato batagombye guhezwa mu bikorwa by'ikoranabuhanga. Yavuze ko ubufatanye ari ngombwa mu mugambi wo kwihutisha iterambere rishingiye ku ikoranabuhanga.
Inshingano zo kugera ku bukungu bw'ejo hazaza bushingiye ku ikoranabuhanga, tukamenya ko nta usigaye inyuma, ziri mu biganza byacu kandi twese dukorera hamwe. Nta kompanyi, igihugu cyangwa urwego cyabona ubushobozi bwo kubyifasha. Tugomba rero gushyira imbere ubufatanyabikorwa bw'abikorera mu rwego rwo kwagura ibikorwa by'ikoranabuhanga kuri buri wese, kandi tuzirikana n'abaturage babifitemo ubumenyi.
Iyi nama yahuranye no gufungura ibiro by'ishami ry'ikigo cy'Abadage Road and Shores cyita ku bwirinzi bukoresheje ikoranabuhanga. Ibi biro byafunguwe mu Rwanda bwa mbere ku mugabane wa Afurika. Ni ibiro bizafasha mu kubona imirimo mu rwego rw'ikoranabuhanga ku Banyarwanda. Perezida Kagame yizeje ubufatanye busesuye kuri ba nyiri ikigo.
What has determined our progress as a country is the focus.
Igisobanuro iterambere ryacu nk'igihugu ni ingufu twashyize mu baturage bacu, by'umwihariko abakiri bato. Rero ndabashishikariza gukomeza gukorana n'inzego z'uburezi zacu, mukomeze mufite inkunga yacu yose, mudufate nk'umufatanyabikorwa wa nyawe, kandi rwose mwumve ko muri mu rugo. Aha ni hamwe mu hantu hake mushobora kwita iwayo.
Bimwe mu byo Perezida Kagame yasabye abafunguye ishami ry'iki kigo Road and Shores gishinzwe iby'ubwirinzi bushingiye ku ikoranabuhanga, ni ugutanga amahugurwa ku by'umutekano ushingiye ku by'ikoranabuhanga no gutanga imfashanyigisho zijyanye nabyo. Biteganijwe ko iyi nama mpuzamahanga yiga ku iterambere ry'ikoranabuhanga n'itumanaho yateguwe n'ihuriro mpuzamahanga rishinzwe guteza imbere ikoranabuhanga ITU izamara ibyumweru bibiri mu Rwanda. Ehabagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Chuti z'ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Mu Burundi, abanyeshuri bo mu mashuri shingiro bafungurirwa n'ibigo by'amashuri bavuga ko uwo mugambi utarimo kugenda neza. inkuru radijwi rya Amerika bateguriye ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi barayigezweho na Thierry Ndayishimiye uri Kigali mu Rwanda.
Aho bamwe mu banywanyi b'ijwi rya Amerika bishikiye basangiye inkuru simbarirano ni ku ishure shingiro rya Buhinyuza muri komine Rugombo y'intara ya Cibitoke. Ubujejwe ububiko bw'ibyo bifungurwa kuri iryo shure, Josine Ndayisenga yemeza kuri mikoro y'abakunzi b'ijwi rya Amerika ko pamu yatanze ibifungurwa bidakwiye.
Barazizanye gusa bazanye ifungurwa zitakwiye nkuko bari basanzwe bazizana, kuko bazanye amavuta, bazana ibiharage, bazana n'umunyu, ariko twaragerageje kubaza timbega none ko izo mfungurwa zidakwiye nkuko twahora tuzifungurira abana. Baratubwira bati murabona ko ibirere byahindutse, izuba ryaratse, harabaho kubura imfungurwa ku masoko.
Kubera iyo mvo, amashure yo mu ntara ya Cibitoke yavuye yikora hahambije. Sibomana Jeremy ajejwe indero muri komine Rugombo yabwiye Ijwi ry'Amerika ico baciye bakora kugira ngo umugambi wo gufungurira abanyeshure ntuhagarare.
Batubwiye ko ababyeyi n'abajeje intwaro dukorana amanama, hanyuma tubumvisha vyabaye ko habonetse ibiharage n'amavuta, tubasaba nabo ko bokwiyungunganya bakaronka intozo kugira ngo abana bashobore kubandanya bafungura. Kandi hatari hake twashoboye kugendera twasanze biriko birakogwa, aho naho bitakunze bivanye n'uruzuba rwatse. Barashoboye guteka ibibonetse biharage, bararondera imboga n'utundi duke twabonetse, hanyuma ibintu bigenda neza.
Bamwe mu bavyeyi bo mu ntara ya Cibitoke basanga bitokunda ko batekerera abana babo inkozo y'ibyo biharage. Umwe mu bavyeyi barereye kuri Ekofo Buhinyuza yabwiye abakunzi b'Ijwi ry'Amerika ko atamwimbo barose mu isize niheze.
Abavyeyi mu bisanzwe ikirere cyaragenze nabi aha mu Cibitoke, mwaka karere twararimye ibigori, ibiharage, nta kintu twigeze twimbuye kuko byose byumiye rimwe. Iyo rero niyo ngorane abavyeyi twagiye duhura nayo, naho ubundi ho byingerekana bo bari kubikora.
Mu matohozi Ijwi ry'Amerika yakoze mu ntara za Kirundo, Muyinga, Ngozi, Gitega, Bujumbura, Bubanza na Cibitoke zirangurirwamwo uwo mugambi, ishirahamwe PAMU ryahatanze ibiharage bitagira inkozo. Ijwi ry'Amerika ntiryarose umuco kwikena ry'ibifungurwa muri ayo mazu abanyeshuri bafunguriramwo. Bamwe mu bakunzi b'Ijwi ry'Amerika barondeye umuyobozi mukuru ajejwe umugambi wo gufungurira abana mu mashure mu bushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi baramukena. Ibyo biruko mu gihe umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angelique Ndayishimiye yifuza ko uwo mugambi wo kuyagizwa mu mashure shingiro ku rwego rw'igihugu. Ari mu ntara ya Kirundo iri mu buraruko bw'Uburundi mu kwezi kwa gatatu guheze, ahahimbarijwe umunsi wo gufungurira umwana w'umunyafrika, Angelique Ndayishimiye yatangaje ko uwo mugambi wabonye inkunga.
Nagomba kandi mfate aka kanya kugira ngo shimire leta mvyeyi, leta Nkozi, ku twigoro dutandukanye iri kwirakora kugira ngo umugambi wo gufungurira abana ku mashure ukwire igihugu cyose biciye mu kuduza uburyo bukenewe kugira ngo abana bose bari mu mashure shingiro bafungurirwe. Turashimiye cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku twigoro two gushigikira umugambi. Tukaba twagira tubamenyeshe kandi ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemeye gushigikira uno umugambi ku miliyoni zishika 25 z'amafaranga y'Abanyamerika.
Dushingiye ku bitigiri bya leta biriho ubu, umugambi wo gufungurira abana ku mashure shingiro muri kino gihe ugenewe abanyeshure 67,000 hamuranguwe mu gihugu cyose uzoba werekeye abanyeshure bagera kuri 2,208,000.
Baracyari kumwe na radio yanyu Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Twabibutsa kandi ko ibiganiro byacu mushobora kubisanga no ku rubuga rwacu rwa interineti kuri www.radioyacu.com no kuri Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Nshuti mwarimu, duteze amatwi ibiganiro Ijwi ry'Amerika yabateguriye kuri iyi saha na habihumurije. Ntimuze gucikwa n'ibiza gukurikira. Tubashimire rero kuba mwahisemo gukurikira radio yanyu. Bakoze kandi bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibiganiro. Byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije, Dieudonne Cyubahiro ntibashyize hamwe amajwi. Naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe muri byose aho muherereye hose.
Tawubara, 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 bantu bawe tawubara. Rengera, 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 bantu bawe rengera.
Mana, need it.
Abana niwe uwasubize mi